Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Tuli ku munsi wa gatatu gena kizogera 2023 mu kaka mwaka wa 2025 sangwe kanze bakuzi mwese ba radio Inzamba agateka kawe makuru twabateguri ayo nayo akaza kubagitwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umugambwe CNDD-FDD niwe wasubiye kwigarurira ibibanza byose mu matora y'abakenguza amateka yabaye kuri uno wa gatatu mu gihugu cyose. Batavuga rumwe n'ubutegetsi bamenyesha ko inzego ziriko zirashingwa atari inzego z'igihugu ahubwo ari inzego z'umugambwe. Ubwoba ni bwinshi banyagihugu bo ku mutumba Mutwaza muri komine Musongati iri mu ntara ya Rutana. Nyuma yaho hari umugabo azwi ku matasirano ya Mateso asanzwe azwi ku mabi menshi harimo n'ubwicanyi yasubiye kuboneka kuri uyu mutumba. Bivugwa ko yagarukanywe n'umugambwe CNDD-FDD maze gutera ubwoba abari mu yindi migambwe mu ihiganwa ryimirije ry'abanuzi b'imitumba. Mu mpera z'ano makuru twabateguriye ikiganiro ku isoko c'urunani rw'amaradiyo kigaruka ku bibazo bihanze abafungiwe mu busho bw'amakomine n'igipolisi aho babayeho ubuzima bubi buvuye ku bwinshi bw'abo bafungwa. Zimwe mu ngingo zigize ano makuru mu kanya tubabwira idonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwa ikaze mwana makuru duhera muri politike. Umugambwe CNDD-FDD niwo watahukanye ibibanza byose by'abakenguza amateka matora yabaye kuri uyu wa gatatu igenekerwa 2023 mu kakaro mu ntara shasha zitanu zigize igihugu. Bisigura ko abakenguza amateka bose 10 bazoba ari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD babiri babiri ku ntara, bakaba bazokongerwamo abakenguza amateka batatu b'ubwoko bw'abatwa. Inama nkenguza amateka ikazoba igizwe n'abakenguza amateka 13 bose hamwe, yahora ikaba yari igizwe n'abakenguza amateka 39. Runani Sefora Arusha rurikiyemo atavuga rumwe na leta rubona ko inzego nshasha zibandanya zishingwa ari inzego z'umugambwe CNDD-FDD atawovuga ko ari inzego z'igihugu. Ubwo runani rusigura ko ari inzego ziriko zijaho inyuma y'amatora yabayemwo ubusuma n'iterabwoba bitagira izina byakozwe n'uwo mugambwe nyene CNDD-FDD. Ngo nta muntu rero akunda igihugu yo kwizera izo nzego zijaho muri ubwo buryo. Dutega amatwi Frederic bamvuga inyumvira arongoye urunani Sefora Arusha.
Ibibazo by'inzego zigiye kujaho siyo byabwirizwa kuraza ishinga abanyagihugu, kubera ko icatumye cerekana yuko habaye ivavanura ry'iyo ntwaro n'abanyagihugu n'igihe hasigaye haba amatora ari amatora y'ubusuma bwuzuye bihayo bashaka batahawe n'abanyagihugu. Twararonse ubutumwa bwinshi, intahe nyinshi zashinzwe kubagiye mu matora mu ntara zitandukanye. Byose byari nka bimwe, bose baragutorera ku mugaragaro, hanyuma wagena mu zugwigerero naho bikaba kwa kundi bagagufata ku gakano ati shirikarama urunga wa samatora. Yatari amatora rero izo nzego ziba ziyavuye ngo si inzego z'abanyagihugu, kuko amatora ntiyari ay'abanyagihugu. Ahubwo abanyagihugu babwirizwa kwibaza bati mbega ubuhoho hasigaye iki? Nibo babwirizwa kwimenya, n'abanyagihugu babwirizwa kwimenya kuko byarerekanye yuko ubutegetsi buhari butandukanye n'ubw'ineza y'abanyagihugu n'ubutegetsi bwirondeye neza yabwo. Abanyagihugu rero ntibari kumwe n'ubwo butegetsi, kuko ntaco buzobamarira byayibonekeje haheze imyaka 20, n'ubu bizobandanya uko nta na kimwe buzovamwo. Inacyo gituma abanyagihugu babwiza kwiga bitonze inzira zabo bari bucemwo kugira bashire hambavu ubwo butegetsi birondere ubundi ngo bagirira akamaro
mugihe himirije mu kwezi k'umunana amatora y'abaje nama bo ku mitumba ubwoba ni byinshi mu banyagihugu bo ku mutumba Mpwana ni muri zone Butezi muri komine Musongati mu ntara ya Rutana imvo akaba ari umugabo azwi ku matazirano ya Mateso azwi mu mabi menshi harimo n'ubwicanyi yabonetse kuri uwo mutumba ku genezo rya 17 za kuno kwezi nyuma y'imyaka yarahungiye mu gihugu cya Tanzania uwo ugaruka kwiwe ngo koba kujanye no gutera ubwoba abanywanyi b'imigambo itavuga rumwe na CNDD-FDD n'inkuru ya Jean Baptiste Bireya
Huko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu baba kuri uyu mutumba bitumenyesha uyu matisungu asanzwe ari imvukira yo kugacimbira isimbi kuri uyu mutumba Mutwana isoko kujyacu rikatumenyesha ko mu mwaka w'2007 Mateso yari yahungiye mu gihugu cya Tanzania inyuma yaho akeswe ko yagize uruhara mu rupfu rw'umupfasoni azwi ku matazirano ya mode babiri mubo bari bafatikanije ubwo bubisha barafashwe barafungwa kubera icyo caha cabagiriye igiteye ubwoba n'amakenga ngo Mateso yagarutse mu mpisho kuri uyo mutumba mu ijoro ryo kuwa 16 rishira rya 17 za kuno kwezi akaba yashikiye ku mukuru w'umutumba Mutwana Vincent Nemerimana ibyo biruko mu gihe kuri uyu mutumba hamaze iminsi harangwa iterabwoba rigirirwa batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ni mu gihe himirije amatora y'abaje nama bo ku mitumba amakuru ava ngaho ku mutumba Mutwana ngo umukuru w'uyu mutumba hamwe n'uburongoye umugambwe CNDD-FDD kuri uyu mutumba nyene Gernare Ntirandekura ngo nibo boba bariko bakoresha uyu Mateso kugira abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi batinye kwitoza amazorongora imitumba abanywanyi batari bake bava mu yindi migambwe bakaba bemeza ko bamaze igihe bagigwa ko iterabwoba ndetse bakaba banakuwe ku ntonde tabifuza kwitoza kuri ayo makenga yose abanyagihugu basaba inzego z'ubutungane n'iz'umutekano guhagarika Mateso agashengezwa imbere y'ubutungane kugira yishure ku byaha yakoze no kuri iterabwoba amaze iminsi agira basaba kandi ko Vincent Emerimana arongoye umutumba Mutwana cyo kimwe na Bernard Ntirandekura boshigwa imbere mu butungane uruganda rwa Dieu Nzamba hagati ya kawe twagerageje kurondera abantu babiri bavugwa muri iyo dosiye kugira batange umuco kuri ayo makenga yose y'abanyagihugu ariko ntitwashoboye kubaronka kuri za telefoni zabo ngendanwa
Inzamba
amakuru twabateguriye tuyabandanize mu gisata cy'agate y'akazi na muntu abana bane barafatiwe ku mutumba Kinzanza muri komine Rutana y'intara ya Burunga kuri uyu wa kabiri bakaba bari mu modoka yunguruza abantu bakuwe mu ntara ya Gitega aho bari bajanye mu gihugu cya Tanzania mu gipolisi bamenyesha ko abagabo batanu harimo n'abashoferi batatu bakurikiranwa kuri ico cyacu kudandaza abana bamaze gufatwa bakaba bari imbere inyamira mabi ni inkuru ya Pacifique Nkeshimana
mu ntara ya Burunga ku mutumba Kinzanza muri komine ya Rutana harafatiwe abana bane bariko bajanwa mu gihugu kibanyi cya Tanzania bari mu modoka yo mu bwoko bwa Yase yari yerekeje ku mugo mukuru w'intara ya Burunga bivugwa ko abo bana bari bamaze kuvanwa mu ntara ya Gitega ivyo byabaye mu gihe buramatari w'intara ya Burunga Parfait Mbonenyibuka yari mu nama n'abajejwe umutekano no kwivuna abansi aho nyene hakimenyekana ayo makuru hafi yafatwa ingingo zihuta kugira ngo ico gikorwa cyo gucuruza abana gihagarikwa ko kanya Parfait Mbonenyibuka avuga ko atabuzwa kwihanganira wowe wese ashobora guhemukira umwana w'umurundi mu kumukorera ku rudandazwa abandanya avuga ko bamaze gutanga amategeko akomeye kugira ngo abo babigizemo uruhara babibazwe abagabo batanu bahavuye bafatwa harimo n'abashoferi batatu umwe muri bo ngo yari asanzwe azwi
nawe Pacifique Nkeshimana turagukengurukiye nk'uko mubimenyereye ku minsi yose ya gatatu ubu ni wa mwanya w'ikiganiro c'urunani rw'amaradiyo ku isoko uyu munsi tubabwira ku bijanye n'ubwinshi bw'abafungwa mu busho kama komisari ya igipolisi higya no hino mu gihugu hamwe n'ingaruka zavyo iganiro ku isoko cyo kuri no wa gatatu igenekezo ya 2023 mu kakaro mu gisukirizwa na Danny Claire iratwumva
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Inyubakwa zigize ubushobwa komisariya z'igipolisi mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi zirabandanya kubonekamwo ibitigiri by'umurengera by'abantu bahafungirwa abatari bake na cyane cyane amashyirahamwe y'abaharanira agateka kazi na muntu ntibasiba gukoma karuru biyamiriza uburyo abantu bafungwamwo banasaba ko ababijejwe botorera umuti icyo kibazo ivyo ariko bikaba bisa naho byananiranye none ni giki gituma abantu bafungirwa muri ubwo busho batigera bagabanuka ubwinshi bwabo muri ayo mabohero hari ingaruka bwo babugira kuri abo bahafungiwe mbega leta iyo bitabibona ubwo ntiyoba irikiraho nyanga agateka kabo bafungwa ni bimwe mu bibazo tugerageza kwishura muri iki kiganiro umutumire n'umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe ya Kati Burundi kuguru nani kwa maradiyo ikiganiro cy'uyu munsi mu gisomegwa na Jewe Danicle iratwumva Ubusho bw'amakomine cyangwa bw'igipolisi mu ntara zitandukanye z'igihugu burangwamwo ubwinshi bw'abafungwa amakuru yarondewe n'urunani rw'amaradiyo yerekana ko henshi mu gihugu ubusho bwari bugenewe kwakira abafungwa 30 usanga burimwo abafungwa bari hagati y'ijana na 50 n'amajana 3 ibyo bica bituma babaho nabi kuko no kuryama ari ngorane hatavuzwe n'isuku rike n'indwara Ukutubahiriza ikiringo abafungwa bamara muri ubwo busho nico gituma ibitigiri bibumurengera tubibaze Julien Muzinga wa Radio Inzamba agateka kawe
Intara urunani rw'amaradio rwashoboye kuronkamwa makuru ni Ngozi Gitega Cibitoke Makamba Kirundo na Bujumbura icibonekeza nuko ubusho bw'amakomine atandukanye n'utw'igipolisi burangwamwo abapfungwa benshi cyane nk'akarorero gushika mu ntango zino ndwi nko mu gashoka komisariya y'igipolisi kagenewe kwakira abapfungwa 30 habarizwayo abarenga ijana mu Kirundo agashoka akira abapfungwa 30 nako nyene karimwe abanyororo barenga 170 muri Bujumbura agashoka komisariya kategerezwa kwakira abantu 46 karimwe abarenga 200 eka no muzindi ntara nka Cibitoke Ngozi na Makamba nuko nyene byifashe ibyo bitigiri biraheza bigatuma abanyororo baba mu buzima bubi cyane muri ubwo busho ahenshi ntibagishobora kuryama nkuko bisanzwe hasi ahandi bagakurakuranwa kuryama kubera ubwinshi Ubwo busho ahanini nta mazi buba bufite n'amatoilette ahenshi nagikora ibica bizana isuku rike kuko haba kumesa cyane koga byo byibagiwe kubera ubwo bwinshi abo bapfungwa bagenda bahanahana indwara zandukira biciye mu guhema no gukorora kugufungurira abo banyororo nacyo ni ikibazo kuko abadafise ababo babagemurira bahagirira ingorane bumwe mu busho usanga n'ibisakazo byarononekaye mu gihe cy'imvura ibasanga muri ubwo busho Ubwo bwinshi ahanini nk'uko amakuru ava mu miryango y'abafungiwe muri ubwo busho bw'amakomine n'igipolisi ngo nuko babo iyo bafashwe babandanya bapfunzwe kandi imisi yo gupfungirwa muri ubwo busho yararenganye
Ishirahamwe Rukristu ryishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi rirajwishinga n'abantu bafungwa mu mabohero atandukanye yo mu makomisariya y'intara bakakwa uburenganzira bwo kubaho nk'abantu umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akat avuga ko ibyo bica kubiri n'ibyo leta y'u Burundi yiyemeje mu bijyanye n'agateka kazi na muntu akababazwe n'ingene iryo hanyangwa riba hari umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH ariko ntihagire na kimushikiriza
ubwo bwinshi bugaragara abangaho muri ubwo busho butumwa nuko uko inzego zijejwe ubutungane no gukurikirana ibyaha zategerezwa gukora bisa nuko bitagikurikizwa turabona yuko amadosiye y'abanyororo atayaha umwanya ngo bayakore hanyuma umuntu ari utahatahe ari uwunguruza akaja gupfungwa mu ibohero nawe bamushyire ku mutahe umushikiriza amanza ariko ntibagume bugaranywe ngaho igihe kire kirekire cyane na burya ubushobozi bw'ubwo busho nabwo nyine buba ari buto cyane. Turabona kandi ko bishobora no kuva yuko abantu menga bafite miugwango.
Ishyirahamwe ATAC risaba ko leta yikebuka ikibuka ko yashyize umukono ku masezerano yubahiriza kiremwa muntu, rigasaba ko hobigenzurwa ry'amabohero kugira ubwo bugizi bwa nabi buhagarare hisunzwe amategeko. Jean-Claude Ntiburumunsi yaganiriye na bagenzi bacu ba Television Renaissance.
Kubona abantu bamara amezi abiri bafunzwe mu busho bigaragara yuko abashikiriza manza icyo gikorwa bakidukiwe ko batagikora uko amategeko abitegekanya. Babaje nuko n'abatwara nabo badahava ngo babahane ku buryo ko amategeko nayo nyine arategekanya ko umuntu adakoze igikorwa yateza gukora bigahava bikasinzikariza ikiremwa muntu nawe nyine abibazwa. Ikindi twavuga nuko umugwi w'igihugu jejwe akati y'akazi na muntu nawe nyine usa n'uriko ukora biguru intege udakora icyo wategerezwa gukora kugira ngo bene ibyo bintu bikorerwa mu mabohero eka mbere no mu busho babone yuko biye kubiri n'amategeko hanyuma babishikirize babivuge banashikira inzego zibijejwe bazigituma biri kuba ariko bakora uko eka mbere amategeko abaha n'uburenganzira bwo kwitwarira umutware cyangwa umutegetsi afata ingingo zo gusinzikaza agati y'akazi na muntu usaba abatwara ubutungane yuko bokwikubita agashi eka mbere no ku rwego rw'igipolisi kuko bene ubwo busho nyamiramabi zirabwa n'abatwarwa mu polisi bategerezwa kubahiriza amategeko cyane cyane ibi bijyanye no gufunga abantu bita garde à vue ko bubahiriza iyo minsi ndwi barekurewe n'amategeko nayo nyine bakayikoresha mu gihe babona yuko uwo muntu yarakwiye gufungwa. Basabye ko babongera iyindi minsi ndwi yo kubandanya amatohoza ntibashobore kurenza iminsi 14 barengeje aho naho aca dusaba yuko abari ku nzego zabatezwa kuraba ko ibyo bikurikizwa nabo bohava bagakurikirana abo bantu akora ayo makosa kugira ngo bakorere ikibi abanyagihugu mu kubafungira ubusa bakabahava rero bakabikurikiranwa ko bakabiha nigwa. Turasaba kandi yuko zidamanza abo haba bakakora akazi bajejwe cyane cyane ibyo kugira byo kugendera ubusho kugira babone yuko ni mategeko ari karakurikizwa tegeko rigenga amatohoza iburanishwa ry'imanza z'ibyaha
ni mbere no kuri ako kamo kiwe dusozereye ikiganiro cyacu ku isoko cyo kuri uyu wa gatatu. Mwabyumvise agateka k'abafungwa mu mabohero atandukanye y'igipolisi mu ntara z'igihugu ntikubahirijwe bitewe n'ibitigiri by'umurengera by'abo bafungwa. Dani Claire nabashikirije kino kiganiro ndabakengurukiye mwebwe mwese mwaduteze abiri. Ngiriye ko ndabikebanura. Mugire amahoro mu banyu no mu byanyu.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Dani Claire iratwumva turagukengurukiye kuri ico kiganiro udushikirije ngaduciye dusozerera amakuru twari ko turabashikiriza kuri uno wa gatatu. Shimire mwebwe mwese mwaduteze abiri ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na utaha.